Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kuwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fide Niyongabo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twayateguye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC. Ni mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Bamwe mu Barundi bahungiye mu Rwanda batanguye uburyo bwo gufashanya mu mbunzi zitishoboye.
Nubwo dufise uburyo bukeya bw'igisorosore gwiriyo riroye, uwagira ubuntu agashobora kugira navuga gasitori kazomumba z'ukwezi arashobora kuvuga ati reka mfate igikombe kimwe kuri uwo muceri.
Uyo ni Josiane Muzaneza, umwe mu batanguje igikorwa cyo gufashanya hagati y'Abarundi bahungiye ku murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali. Muyandi makuru, ibitigiri by'umugera wa corona ku isi bigenda byiyongera umunsi ku wundi. Kamerune yashyizeho imigambi yo guhagarika ikwiragira ry'umugera wa corona, harimo guta mu mbuto abatubahiriza amabwirizwa. Munonotsi rurangiranwa mu gihugu cya Kenya, Eliud Kipchoge avuga ko amakungu azotsindikiza cy'umugera wa corona. Aya makuru n'ayandi tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini turagaruka ko mu kanya gatoyi. Ugume hafi y'amaradiyo yanyu. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umugera wa corona uko byifashe muri rusange ku isi, tumviriza mugenzi wacu Thomas Kamilin.
Nkuko tubikesha kaminuza Johns Hopkins yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, virusi ya corona imaze guhitana abantu barenga 35,000 ku isi yose. Abayirwaye ni hafi 700,338. Abayikize ku isi yose bo bararenga 156,000. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iri ku isonga mu mibare y'abanduye virusi ya corona, bararenga 143,000. Ikurikirwa n'Ubutaliyani bufite abarwayi b'iyi virusi hafi 100,000. Ibihugu 183 ku 194 bigize umuryango w'abibumbye bivuga ko virusi ya corona yabigezemo. Kubirebana n'abantu bari mu kato mu ngo zabo ku isi, ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa kivuga ko barenga 3,400,000,000 mu bihugu 80, ni ukuvuga hafi abaturage 43% by'abatuye isi. Mu rwego rwo kuvura virusi ya corona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikigo cy'igihugu kigenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa FDA mu magambo ahinnye y'Icyongereza, cyatanze uruhushya rwo gukoresha umuti usanzwe uvura malaria witwa chloroquine uvanze n'uwitwa hydroxychloroquine. Yombi igomba gukoreshwa gusa mu bitaro, birabujijwe ko umuntu ku giti cye yayivurisha.
Urakoze Thomas. Cameroon yashizeho ingingo zo guhagarika ikwiragira ry'umugera wa corona, harimo guta mu mvuto abatubahiriza amabwirizwa. Ejo ni mukanguzi ratubwira ibindi kuri inkuru.
Polisi ya Cameroon yatangiye guta muri yombi abantu barenga kuri aya mabwiriza yashyiriweho guhagarika ikwirakwira rya virusi ya corona, kugeza ubu imaze kwandurwa n'abantu bakabakaba 140. Polisi irafunga amaduka isanzemo abantu benshi, irahagarika imodoka zitwaye abagenzi bakabije, imaze no guhagarika indaya zirenga 50 zinjiye mu mahoteli rwihishwa. N'amahoteli yagenewe abakekwaho kuba baranduye virusi ya corona bashyizwe mu kato. Umwe mu bategetsi bakuru ba guverinoma yategetse ko indaya 50 zitabwa muri yombi, kimwe n'abagore 13 n'abagabo 6 bagiye rwihishwa mu ihoteli kujya guhura n'abo bashakanye. Yanategetse ko abantu bose bafashwe bashyirwa mu kato, mu gihe polisi yahawe amabwiriza yo gushaka abantu bagiye mu ihoteli batabifitiye uruhushya ubu barimo kwihishahisha. Abayobozi ba Kameruni bari baherutse gushyira mu kato abaturage bayo barenga 500 n'abanyamahanga 70 hagamijwe guhagarika ikwirakwira rya virusi ya corona. Abo bose bari bashyizwe mu kato baturukiye mu gihugu cya Centrafrica mbere y'uko guverinoma ifunga imipaka ikanahagarika gutanga viza kuzageza igihe hazagira ikindi gitangazwa.
Urakoze Eugenie. Umunonotsi rurangiranwa mu gihugu cha Kenya Eliud Kipchoge avuga ko amakunga azosindikiza cumugera wa corona. Eliud Kipchoge umunonotsi rurangiranwa kurusha abandi ku isi mu kwiruka mu ihiganwa rya marathon amenyesha ko yaguye mu gahundwe igihe yumva ari mu gihugu ciwe c'amavuko cha Kenya kwingino mpuzamakungu za Olympic zasirishijwe kubera ikiza cumugera wa corona. Yamara yatangaje ko bazotsinda urugamba rwo kugwanya ico kiza. Amenyesha ko yiteguriye kuzohiganwa muri izo nkino zimuriwe mu gihe cy'ici cyo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe i Tokyo mu Buyapani. Muri iki gihe Eliud Kipchoge afise imyaka mirongo itatu n'itanu avuga ko ikimuraje ishinga kurusha ibindi muri iki gihe ari ukwitaho umuryango wiwe uri mu gisagara cya Eldoret. Amenyesha ko yaronse inkuru y'uko inkino mpuzamakungu za Olympics i Tokyo mu Buyapani zasibishijwe ariko aruhukira imuhiriwe mu gisagara cha Eldoret. Atangaza ko gusibisha izo nkino kitabaye icyumviro kibi. Amenyesha ko kugiza izo nkino bizomugirira akamaro ku giti ciwe. Kipchoge avuga ko bizomuha umwanya kurushiriza wo kwitegura ku buryo azoba afise ingufu kurushiriza. Ikiza cy'umugera wa corona cyatumye inkino zitandukanye ku isi zihagarikwa. Harimo ihiganwa rya marathon y'i Londres mu Bwongereza ryari ritegekanijwe kuba mu kwezi kuza. Ubwo bayi bwa mbere Kipchoge arigiramo uruhara kuva mu kwezi kw'icumi igihe yatsindira ihiganwa rya marathon yo mu gisagara cya Vienne mu gihugu cya Autriche. Kipchoge avuga ko muri iki gihe yimenyereza wenyine kubera umugera wa corona. Amenyesha ko imbere yaho vyamunezera kurushiriza kuba yimenyerereza hamwe na bagenzi biwe. Igihugu cya Kenya kimaze kwemeza icese ko abantu barenga mirongo ine bafise umugera wa corona. Leta ya Afghanistan yatangaje ko ibitero byakozwe n'abatalibani byahitanye abajejwe umutekano. Ibindi na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ibitero by'abagwanyi b'intagondwa z'abatalibani byabereye muri aruko rw'igihugu cya Afghanistan byahitanye ubuzima bw'abasirikare hamwe n'abapolisi b'icyo gihugu 11 nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi uyu munsi ku wa mbere. Ubwo bwicanyi bubaye inyuma yaho mu ndwi iheze Perezida Ashraf Ghani aganiye umurwi w'abategetsi 21 ujejwe guserukira igihugu mu biganiro n'abatalibani bifise umugambi wo kurondera amahoro. Umunyapolitiki adacanwa na leta ya Afghanistan Abdullah Abdullah yaciye yamiriza uyu murwi avuga kutarimwo bose. Gushika ubu abatalibani ntibaratangaza kuri bo bakoze ico gitero nk'uko ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwabitangaje. Abo bagwanyi bakoze ibitero ku birindiro by'abasirikare biri mu district ya Al-Gandab mu manuko bw'intara ya Zabul ejo ku munsi wa mungu mu ijoro aho bishe abasirikare batandatu mu ntara ya Baglan iri muri aruko nayo. Abajejwe umutekano batanu barishwe abandi batandatu barakomereka igihe abatalibani batera ikirindiro cyabo.
Wandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranirwa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho igipolisi cy'u Rwanda cyasubiye kwihanganira abantu batubahiriza inkingo nshasha za leta yashizeho mu mugambi wo gukumira ikwiragizwa ry'ikiza cy'umugera wa corona. Ibindi kuri inkuru na Eric Bagirubusa.
Abantu rero benshi baribaza bati tumaze icyumweru ari guma mu rugo, ejo ku wa mbere bizaba bimeze bite? Nagira mbonereho kubwira abaturarwanda yuko ejo ku wa mbere ari guma mu rugo, ku wa kabiri ni guma mu rugo, ku wa gatatu ni guma mu rugo, kugeza igihe ibyumweru bibiri bizashirira amabwiriza leta ikavuga yuko mujukuri yubahirijwe neza. Noneho
CP Jean Bosco Kabera umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda aributsa ashimitse ko abaturarwanda batagomba gukerensa ingamba nshya za guverinoma y'u Rwanda zirimo kutagenda nta mpamvu hagamijwe kwirinda kwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Aho umuvugizi w'u Rwanda yari kuri televiziyo y'igihugu mu ijoro ryo ku cyumweru cyarangiye, icyumweru cya mbere hatangiye kubahirizwa ingamba nshya za guverinoma mu mugambi wo gukumira kwirakwira ry'icyorezo COVID-19.
Kwa kanene guma mu rugo, kwa gatanu guma mu rugo, kwa gatandatu ni guma mu rugo, sohoka ari ngombwa, nusohoka urwego rw'umutekano rwahagarika uhagarare wisobanure.
Atanga ishusho y'uko byari byifashe muri icyo cyumweru mu rwego rw'umutekano, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yavuze ko muri rusange umutekano wagenze neza.
Icya mbere umutekano n'ibintu wari wifashe neza, ariko nanone imbaraga zashyizwe kugira ngo amabwiriza yubahirizwe. Icyumweru gishize rero mu by'ukuri muri rusange cyagenze neza, abantu benshi cyane bubahirije amabwiriza baguma mu ngo zabo, abandi nabo basohotse ari ngombwa nk'uko amabwiriza abivuga yuko hari ibintu bya ngombwa bishobora gutuma usohoka iwawe, abo nabo bagiye buzuza ibisabwa. kandi nabyo turabashimira.
Gusa mu magambo ya CP Kabera uvugira igipolisi cy'u Rwanda akavuga ko nta byera ngo de kuko ngo hari abatarubahirije uko bikwiye ingamba nshya za guverinoma y'u Rwanda, akavuga ko mu cyumweru cya kabiri ibintu bishobora guhindura isura cyane kubinubira kuguma mu rugo.
Hari abantu bagiye bagaragara ko abeshya polisi mu byukuri akavuga ati ngiye kwa muganga kandi atari hagiye. Abo bantu rero turabihanangiriza, turabizi ko icyumweru gishize nabo barabizi uko byari bimeze, ariko dukurikije ibyo bavuga n'ibyo dusoma ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi biragaragara yuko nyine iki cyumweru nibatabireba neza kizakomera, cyane cyane ko abantu bamwe bavuga ngo bararambiwe. Nta kurambirwa mu rugo rero, icya mbere ntibagomba kubeshya polisi, ni amakosa akomeye cyane. Icya kabiri ntibagomba gushaka urwitwazo urwo ari rwo rwose rwo gusohoka mu rugo ubeshya polisi cyangwa se ubeshya nabo usize mu rugo ko hari aho ugiye atari kubera ko bazafatwa. Ikindi gikomeye nuko icyagaragaye n'abafite impamvu bashobora kuzikoresha nabi, ugasanga hari nk'umuryango usohotse ngo ugiye guhaha, hagomba gusohoka umuntu umwe, abandi baratuma abana ntabwo byemewe, cyangwa se bagasohokana n'abana ntabwo byemewe.
Mu kiganiro na televiziyo y'igihugu umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera, hari abavuga ko bakunze kunyuranya n'ingamba nshya za guverinoma barimo abakorera siporo hatarabugenewe mu gihe basabwa kuguma mu ngo, abahinduye ingo zabo utubari n'abandi. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yabihanangirije bidasubirwaho.
Ntabwo byemewe gukora siporo hanze, ni ukwikorera mu rugo. Abantu bahinduye ingo zabo utubari ntabwo byemewe, turabihanangiriza. Ku nzoga ntabwo ari bibi, wayiguruka itwari wawe, ariko gutumira inshuti n'abavandimwe cyangwa n'abandi bantu b'inshuti ngo inzoga iryo yisangiwe ntabwo ari byo. Gura inzoga uyinywe wenyine, n'undi nawe ayinywe wenyine. Ikindi ni uko hari ikindi cyagaragaye kijyanye n'abantu bashaka gukoresha amabwiriza nabi. Abantu batwara ibinyabiziga ugasanga barashaka gutwara abantu mu by'ukuri batitaye kuba bagenda kubera ubushuti cyangwa impamvu zimwe cyangwa izindi. Abo bantu turabihanangiriza, ntabwo dushaka kubibona muri iki cyumweru gitaha. Abamotari nabo nubwo batatwaye abantu ariko hari byagaragaye ko batwaye abantu, turabihanangirije ntibizongere, ndetse ntibazongere gutwara n'ibindi bintu bidakwiye gutwara nk'ibiyobyabwenge. Nta kibazo cyagaragaye nacyo harabafashwa, ibiyobyabwenge cyangwa no gutwara ibindi bintu bidacuruzwa muri iki gihe n'inkweto, ibyo nabyo ntabwo byemewe. Ikindi gikomeye cyane ni abantu batwara amakamyo cyangwa se izi modoka zicuruza imyaka cyangwa zigemura imyaka, naho byagaragaye yuko bashobora kuba bashyira abantu inyuma muri iriya karisore bakaba babatwara, ibyo nabyo ntabwo byemewe kandi turabihanangirije ku buryo budasubirwaho.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yakomeje gusaba abashimitse abaturarwanda kwirinda kunyuranya n'ingamba za guverinoma, bakirinda kubeshya inzego z'umutekano bubahiriza ingamba za Minisiteri y'Ubuzima zibasaba kugira isuku mu rwego rwo guhangana bya nyabyo n'icyorezo COVID-19. Ku mugoroba wo ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatatu, nibwo ibiro bya Minisitiri w'Intebe byasohoye urutonde rw'ingamba nshya 10 zigaragaza ko u Rwanda ruri mu bihe bidasanzwe mu mugambi wo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Muri zo harimo ingamba itegeka buri muturarwanda kuguma mu rugo. Ni ingamba yakunze kugora batari bake bishingiye ku badafite mikoro yabafasha kubaho umunsi ku wundi. Igipolisi cy'u Rwanda nticyagarutse ku mibare y'abarenze ku ngamba za guverinoma bamaze kubihanirwa. Gusa mu cyumweru cya mbere kirangiye nibwo humvikanye babiri bishwe barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda bazira kutubahiriza ingamba nshya za guverinoma. Igipolisi cy'u Rwanda gisaba abaturarwanda bose kurushaho kubahiriza ingamba nshya za guverinoma muri iki cyumweru cya kabiri zishyizweho. Mu Rwanda hari hamaze kubarurwa abantu 70 byemejwe ko banduye icyorezo cya COVID-19. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Inyuma y'ijambo rya Perezida w'u Rwanda asaba abantu gufashanya muri bino bihe bitoroshe by'umugera wa corona, bamwe mu Barundi bahungiye i Kigali batanguye uburyo bwo gufashanya mu mpunzi zitishoboye, hatangwa amafaranga canke ibiribwa. Pierre Claver niyo nkuru adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Abatanguje igikorwa co gufashanya hagati y'Abarundi bahungiye i Kigali bavuga ko babitumwe n'uko bari bamaze kubona zimwe mu mpunzi zifise ingorane zo kuronka ico zifungura kubera ubu atawusohoka mu ntumbero yo kwirindikiza c'umugera wa corona. Josiane Muzaneza umwe mu batanguje ico ciyumviro avuga ko abenshi muri abo arabahora bisumamwo ku munsi bagafungura ruko bavuye ku isoko hegeranywa amafaranga umwe wese acoboye kuronka hamwe n'ibifungurwa maze bigashikirizwa ababikeneye gusumba abandi.
Naho iciyumvira ariko kigitangura urabona uko benshi babitahura mbere batanguye no kugira ico batanga kugira ngo dushobore kugarukira kuri abo bene wacu bantaho nikora bashobora kugira ibibazo kubera ko batariko baraja kwisuba nkuko babimenyereye bashobora kwicwa n'inzara naho kino kiza co basiga. Ni naho rero nace nimvira nti ni kuki twoguma turiko turorokanya intererano zo gufasha abantu bapfuye ababuze ababo kuki tutokwimvira gufasha bene wacu bakiri bazima kandi ariho baba bikeneye wanashaka gusumba nubwo dufise uburyo bukeya bugisorosoro rigwiriyo riroye wagira ubuntu agashobora kugira nako gastoki kazo mu mazi kwezi arashobora kuvuga ati reka mfata igikombe kimwe kuri uwo muceri mfata igikombe kimwe kuri ibyo biharage mfata ka envelope kamwe ku makara nategekanije kugira ngo mwene wacu ntaburari ngo havishwa n'inzara kandi nari nshobye kugira ico nkora kugira ngo uyo munsi n'imiburiburi abukure mu cibo.
Mu gihe abakenya ari benshi ubona ko ari impunzi ataco zahunganye abatanguje uwo mugambi ushimwa na benshi bemeza ko bakoresha ubwitonzi ntangere kugira ngo ukeneye gufashwa kurusha abandi abariwe agaburigwa.
Umwe wese araraba ahaherereye akaraba kwibarabara abayeko kenshi usanga abantu mubana kwibarabara na cyane cyane turabarundi tuba turi nabake mubamuzinanye ukamenya uti kanaka ntivyifashe neza hari n'uza akakubwira ati uyu munsi naronse uduharage twugaburira abana ariko nabuze amakara yo kuduteka nico gituma rero dusaba ko uwari we wese ahaherereye yogerageza kumenya uko mugenzi we abayeho kugira ngo dushobore kugarukiranira ko nkumbure udahitamwe n'iki kiza ntahava hitangwa n'inzara.
Icyo cyumviro kije nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame asabiye abanyarwanda gufashanya muri ibi bihe bitoroshe ndetse abatishoboye bakaba baratanguye gufashishwa ibiribwa biciye ku mirenge n'imidugudu babamwo.
Leta zakomeza gukora ibishoboka byose gufasha abanyarwanda muri ibi bihe bitoroshye. Ingamba zarafashwe n'izindi zizafatwa. Inzego zitandukanye zizategura uburyo abatishoboye bafashwa. Hasigaye kubyihutisha.
N'impunzi aho ziba izitishoboye ziregera ubuyobozi bw'imidugudu bagashegwa ku rutonde rw'abandi bafashwa. Utwara komite y'impunzi muri Kigali arashima ico ciyumviro co gushigikirana catanguriye mu karere ka Gasabo ubu kikaba kimaze gukwiragira no mu tundi duce. Imiryango irenga 50 n'imaze gufashwa rimwe canke kabiri muri ico gikorwa abagitanguje bavuga ko kizobandanya. Patrice Nadohoka yemeza ko bamaze kwegera n'ishyamwe mpuzamakungu HCR gitaho impunzi kugira ngo naryo rigarukire kubo rijejwe nk'uko na leta iri kwirabikora.
Natwe ngaha turiko turavugana na HCR turabe yuko nk'uko abandi bariko barafashwa batishoboye mu makaritie no mu mirenge no mu midugudu turiko turavugana na HCR kugira ngo nayo ishobore gufasha abarundi n'impunzi muri rusangi zitishoboye nazo nyene ziba zifise ubu amikoro make bahere kuri abo binashobotse bashikira impunzi zose muraza ku impunzi muri iki gihe zaraha zitungwa no kwiruka ziguma mu nzu ata buryo bwo gutunga imiryango bafise. Rero mu kurindira ko HCR iduhe inyishu itomoye kuri ico kibazo twamaze gutangura kuvuga abarundi b'umutima impunzi zifise uburyo amikoro bogerageza kugira bagarukire kuri bene wabo yagira ubucwa n'inzara mu kurindira yuko inyishu iboneka irama. Hari n'ahari igihe kizaje kutwereka yuko gufatana mu nda arizo bizodushikana no ku bindi.
Mu bihe bisanzwe HCR ntirisanzwe rifasha impunzi ziba mu bisagara ariko mu bihe bitoroshe rirabikora nk'igihe cy'ibiza y'impunzi ipfuye ari ntawe nikora n'ibindi. Hagataho iyo komite isaba impunzi kubahiriza amategeko ya leta yo kuguma muhira no gukaraba kenshi zirindikiza ruhonyanganda cha COVID-19. Pye Claveni Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
kubakunzi kubanywanya ijwi rya Amerika ndabasuhuje hano I Washington kubera ikiza cya virus ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radio ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano I Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana nabo muturanye mukomere cyane
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Inzego z'ubutegetsi mu ntara ya Kivu yo mu manuko zisaba abanyagihugu kutagira umutima uhagaze bakabandanya gushyira mu bikorwa amabwirizwa agenewe gukumira ikwiragira ry'ikiza cy'umugera wa corona ni nyuma yaho mu mpera zindwi irangiye byagaragaye ko abantu babiri bafise uwo mugera mu gisagara cya Bukavu umunyamakuru wacu Temistoke Mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru
Inzego z'ubutegetsi ziravuga ko abo barwayi bombi ba COVID-19 bari mu icyenda bakekwagaho iyo ndwara mu mujyi wa Bukavu ibizamini byabo bikaba byari byoherejwe muri laboratwari ya leta INRB ku murwa mukuru Kinshasa ngo hasuzumwe niba koko baranduye iyo ndwara Bwana Teongwa Bijekasi uyobora intara ya Kivu yepfo mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa mbere yavuze ko abo bombi bashyizwe mu kataho bakomeje gukurikiranwa n'abaganga kandi ko nta urembye muri bo
Mimi ministre wangu wa santé na ekipe yake yote ya division professionnel
Njyewe na ministri w'ubuzima n'ikipe ishinzwe ubuzima mu ntara twakoze ijoro ryose tujya kureba abo bantu tubajyana aho bagomba kuvurirwa aho hantu hameze neza kandi hararinzwe kimwe n'abo bantu bazahavurirwa kandi ndagira ngo mbabwire ko kugeza ubu bameze neza nta urembye urimo Tuzakomeza kandi gushakisha abantu bose bahuye nabo. Uyu mutegetsi kandi arasaba abatuye intara yoboye by'umwihari ku mujyi wa Bukavu wagaragayemo ababarwayi kudakuka imitima ahubwo bagakomeza kubahiriza amabwiriza bahabwa ajyanye no gukumira iki cyorezo cyugarije isi.
Kweli malali inauwa. Lakini munajua pia kama tukafata
Nibyo koko indwara irica ariko murabizi ko nidukora uko dushoboye kose tugashyira mu bikorwa amabwiriza abantu benshi bazakira. Ntabwo rero tugomba kugira ubwoba ahubwo tugira umutima wo gukurikiza ingamba zihari hanyuma kandi n'uwari we wese uzaba atarimo kubyubahiriza azamenye ko arimo gushyira umuryango we mu kaga nawe atiritse ni urugamba tugomba gufatanya kandi ndizera ntashidikanya ko tuzarutsinda tuzarutsinda nk'uko twatsinze urwa Ebola murabizi ko intara yacu ya Kivu yepfo ari intara Ebola yahageze tukayitsinda nta meza birashize Corona nayo tuzayitsinda nidukurikiza amabwiriza. Aba barwayi ba COVID-19 bagaragaye mu mujyi wa Bukavu bari muri 16 batangajwe kuri iki cyumweru byatumye umubare w'abamaze kwandura indwara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagera kuri 81. Abandi 14 basigaye inzego zishinzwe ubuzima muri Kongo zatangaje ko arabo mu murwa mukuru Kinshasa bose bakaba bahuriye kuko barakoze ingendo mu bihugu bivugwamo COVID-19. Kugeza ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri imbere mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bimaze kugira abarwayi benshi b'indwara igakurikirwa n'u Rwanda imibare iheruka yo kuri iki cyumweru yagaragazaga ko 81 bamaze kumenyekana ko banduye indwara muri Kongo 8 muri bikaba imaze kubahitana Temistocre Mutijima mu Burasirazuba bwa Kongo ku bwa radio Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC Uyu munsi mu mateka ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1960 ni inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe amahoro ku isi yatanguye kuja impaka ku bwicanyi bwari bumazindwi bubereye muri Afrika y'Epfo. Venuste Nshimiyimana tubwira ibindi.
Ibiganiro byaberaga ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye hagati y'ibihugu bigize inama ishinzwe amahoro ku isi byari muri gahunda yari yiswe uko ibintu byifashe nyuma y'ubwicanyi bw'imbaga y'abantu batitwaje intwaro nabigaragambyaga mu mahoro bamagana ivanguramoko muri Afurika y'Epfo. Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yafashe icyemezo cyo gusuzuma ibibera muri Afurika y'Epfo nyuma y'imyigaragambyo yabaye ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1960 igihe ishyaka PAC Pan-Africanist Congress ryakoreshaga imyigaragambyo yo kwamagana amategeko ashyiraho ibibari kubirabura igihe cyose bashatse kugira aho batarabukira. Iyo myigaragambyo yabereye imbere y'ibiro bya polisi mu mujyi wa Chapelville. Icyo gihe abigaragambyaga bashubije polisi impapuro bagenderagaho, gusa ariko imyigaragambyo yarangiye nabi igihe polisi yarasaga ku bari bayirimo hapfuyemo 69 abandi 200 barakomereka. Ni nacyo kizwi kandi kizwi kugeza ubu nk'ubwicanyi bukabije bwo mu mujyi wa Chapelville.
Njuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Uwabihagarariye ni Etienne Karekezi. Namakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikro ari kumwe na Fidel Niyongabo. Turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Muguke yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Bakarolero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Imyaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo chacho radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo chacho.